Amahoro mwese mutegeze amatwi ibiganiro bya radio isanganyiro kaze no makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi tuhere kuri bikuru byagize ibura ry'ubujyo ni ngorani hanze ihangiro rya leta y'u Burundi ryo kugaburira ku murango abana biga amashuri inshingiro yose yo mu gihugu abafasha Burundi mu byiterambere n'abandi bose bagasabwa gutanga ubujyo kubura kugira ibitigire by'abana bahebe ishuri bigabanuke gukumigwa gufatwa nk'abantu atacyo bashoboye ni zimwe mu ntambamye abagendana ubumuga bagira ni byavuze kuri uyu wa kane n'icegera cy'urongorunani kw'indani z'amashyirahamwe abagendana ubumuga ahazi ba leta kwitoralika abantu bagendana ubumuga mu kubashyira mu nzego nayo ubuyobozi bw'umugambi w'igihugu ujeje kugwanya sida PNRS butera kamo abantu bose bifuza kwipimisha umugera wa sida kwitura amavuriro ngo kuko ibikoresho bihari mu gihe hari hamaze iminsi havugwa ubukene bw'ibikoresho byo gupima hamwe n'imiti yo gupfupaza bihabwa abagendana uwo mugera wa sida mu cyumba byumva muri ano makuru mugiye gushikirizwa nanje Clovis niyo nkuru isanganyiro ndasubiye kubaramutsa no makuru tuyahere mu gisata cy'indero ibura ry'ubujyo n'ingorane ihanze ihangiro rya leta y'u Burundi ryo kugaburira ku murango abana biga amashuri shingiro yose mu gihugu ni mu gihe kugaburira abana ku mashuri bigabanya ibitigire by'abaheba ishuri abafasha Burundi mu by'iterambere n'abandi bose bagasabwa gutanga uburyo bubura ubu abana 273 kubana miliyoni 2 n'ibihumbi kubana miliyoni 2 n'ibihumbi 900 bakaba aribo bagaburirwa kumerangana imiliyaridi 46 tuzamarundi ku mwaka bikaba byavugwa igitega kuri uyu wa gatatu mu ruganda rwo guhimiriza abatuwe n'abajeje intwaro mu ntara za Gitega na Buhumuza kubijanye n'uruhara rwabo mu gushitsa igihangiro rya leta uruganda rwateguye n'ishyirahamwe World Vision rifasha mu ishyirwa mu ngiro ry'iryo hangiro jeha nibigira
kubw'umunyamabanga ntayigayizwa mu bushikiranganji ibw'indero n'ubushakashatsi Frederic Bangirinama leta y'u Burundi yihaye ihangiro ryo kugaburira ku murango abanyeshuri bo mu mashuri nshingiro yose yo mu gihugu gushika mu mwaka wa 2032 leta ngo ubu isohora amahera angana n'imiliyaridi 26 z'amarundi ku mwaka mu kugaburira abanyeshuri bo mu mashuri nshingiro ayo mahera ngo aca ahura n'ayava mu bafasha leta ibituma ngo haca hafungurirwa abanyeshuri ibihumbi 73 mu gihe ariko ngo hari gufungurirwa abanyeshuri imiliyoni 2 n'ibihumbi 900 no kuvuga ko ico gikogwa kirangurwa ku rugero rw'ibice hafi 25% yongera ko leta kandi yihaye ihangiro ry'uko buri mwaka izozirongereza ayo mahera kugira ngo buri mwaka hiyongere abanyeshuri ibihumbi 100 bazofungurirwa ku ishuri ku murango nawe buramatari w'intara ya Gitega Ribwari Bigirimana avuga ko gufungurira abana ku shure nshingiro ku murango bitakiri amahitamwo ahubwo ngo ni itegeko afatiye kuvyiza bizana ku magara y'abana n'ingene batera imbere mu by'ubumenyi ku ishure no mu byo guteza imbere uburimye n'ubworozi mu banyagihugu ku ruhande rwiwe umuyobozi ajejwe imigenderanire na leta n'ayandi mashyirahamwe mu ishyirahamwe World Vision risanzwe rifasha mu gufungurira abanyeshuri ku murango amenyesha ko uwo mugambi wa leta uhura n'ikibazo cy'uburyo kubera hanini ifashanyo zihabwa leta zitera zigabanuka gasaba bamwe nabandi gufasha mu gutanga uburyo
uno munsi uburyo nibuke tugiye kuraba mu Burundi bwose mu mashuri ashobora kubashika 400 amashuri atarenga 400 niyo ariko aragaburirwa ku ishuri no kuvuga uburyo bwo kugira ngo amashuri yose aronke abuhari ubwo buryo n'amafaranga yo kuguriza mfungu kuko imfashanyo ziva hanze zitera zigabanuka kugabanuka ku mfashanyo rero zo hanze ni impamvu imwe ituma bibabike bikagabanuka bigashikira bake ubu tugeze aho twibako kubw'ibyo rero tukaduhamagarira yuko n'abandi ba partenaire kandi bahuza bikogwa bajamwo nabo nyene bagashiramo karenge koko uburyo burakwiye kongerezwa
ivyigwa vyashikirijwe bikaba vyerekanye ko kugaburira abanyeshuri mu mashuri nshingiro ku murango vyatumye ku mashuri bikogwamwo ibitigiri vy'abana bahe bishure bigabanuka umwimbu nawo uriyongera igitega Jean Bigira ku radio isanganiro
Harakoze jehari ni wigira na ina abgie ko kukumegwa kufatwa abantu watache wa showoye. Ari zimwe mu ntamba mwe abagendera umuga bagira byavuze kuri uyu wa kane n'icegera cy'urunguru nani gwinaniza amashyirahamwe y'abagendera umuga mu Rwanda gushira habona imigambi y'ubuvugizi iri ku myaka 5 Constance Katihabwa agasaba leta kwitwararika abantu bagendera umuga mu kubashyira mu nzego kubgiwe ngo nabo barashoboye agasaba abagendera umuga nabo kutikengera
Ahenshi ni baratahura yuko umugendano ubumuga hari ica shoboye naho rero ucusanga hava kwa gukumirwa henshi baracakumiriwe henshi usanga ari bantaho nikora kubera ko bataronswa ibyo bakora canke batoroherezwa kugira ngo bashobore kugira ico bimariye haba mu miryango usanga hari habatabatahura ari co gituma benshi baguma bari mu mugwi wabatishoboye haracari agahazi kuko mu yandi majambo ambo turashobora kuronka baduserukira ariko twizera yuko mu myaka iri imbere bivanye n'ubuvugizi tuzoba twakoze tuzoshobora kuronka abaduserukira kemererwa kuja mu nzego zifata ingingo mu namashinga mateka eka no mu bindi bisata akamono gatera leta kuko niwe muvyeyi wa twese yo kwitwararika ko hariho imigwi idakeneye gusigara inyuma haba mu guserukirwa mu nzego haba no mu yindi migambi yose y'iterambere turasaba yuko bo kuhira bakakomerezaho bari bageze kugira ngo ubugenero umuga wese mu gihugu ahari mu butandukane bwabo uwari we wese yisange yumve yuko ashigikiwe turakenewe yuko habaho imigambi ibashigikira imigambi iza yitaho ivyankenerwa vyihariye basanzwe bakeneye kugira ngo bibashoboze nabo gutera ntambwe baje mu bandi bashobore nabo gukora imigambi y'iterambere
amafaranga ringa imiliyari zine z'amarundi niyo ngurani yahawe barimwe barangura imigambi mito mito mu 18 gize intara za Kera za Ngozi na Kayanza mu mwaka wa 2024 ushira 2025 bifashwe n'umugambi wa leta Parfarbe ufashwa n'ikigega kijejwe uburimwe ku isifida muri aya makomine harayo basanze atitabira gutora izo ngurane kumva zitandukanye harimo kubura hafi y'abanyagihugu amagisha y'amashyirahamwe atanga izo ngurane n'ibindi Protegahungu akurikirana imigambi ya FIDA mu buraruko avuga ko bagiye kwigisha abanyagihugu ubuhinga buzotuma babitsa cyangwa bakabikura bari wabo batarenze kugira urugendo runini ni nkuru twaza Apollinaire Muzagara
Umugambi Parfarbe ufasha abarimyi bato bato gushikira ingurane byoroshe kuziganya no kuguranana ucisha amafaranga mu banki BNDY gucyo amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana bakorana nka Kopeke, CCM, Miteke, Korilake n'izindi bakayatora bagaha ingurane abo barimyi ku nyungu itavuna y'ibice 18 kw'ijana Protegahungu wa FIDA mu buraruko akavuga ko aho abanyagihugu bamaze guhabwa inyigisho zikwiye bahurikiye mu makoperative ubu bageze kure aho ni nk'imuhanga muri komine Rango hari abamaze kwigurira ibeni biciye muri ubwo buryo mu nama yo kuraba ibyaranguwe n'uwo mugambi muzahoza ari intara za Kayanza na Ngozi umwaka uheze basanze hatanzwe mu banyagihugu bato bato imiliyari 4 n'imiliyoni 615 z'amarundi makomine 8 gize izo zahora ari intara komine Matongo niyo yatoye ingurane nyinshi zirenga umuliyari 2,200,000 hakaba hariho n'amakomine agikwega amaguru kumvo zitandukanye nibatore izo ngurane n'izo mvo harimwo kubura amashyirahamwe atanga izo ngurane abegereye ubutaronka inyigisho zikwiye n'ibindi muri Parfarbe Burundi bakavuga ko bagiye kuraba ingene izo ntambamyi zibuza abarimyi gutora izo ngurane ziva mu nzira gutyo imiliyari hafi 6 zigenewe utanyerera umwaka uza zishike muri abo banyagihugu bato bato biteze imbere mu ntara yose ya Bugerera abazoronswa iyo ngurane bangana 1,552 Ngozi Ponari Muzagara Radio Isanganiro
Sanga muri sanze kuri radio Isanganiro
Radio Isanganiro n'amakuru twateguriye arabandanya umuyobozi w'umugambi w'igihugu uje kugwanya sida penerese aratera kama abantu bose bifuza kwipimisha umugera wa sida kwitura amavuriro ngo kwitura mavuriro ngo kuko ibikoresho bihari muganga Emenda Ize yavuze mu gihe hari hamaze iminsi havugwa ubukene bw'ibikoresho byo gupima hamwe n'imiti yo gupfupfaza ihabwe bagendana no mugira wa sida warongwe penerese ahumuriza kandi ko naho imfashanyo mu gisata cyo kugwanya sida zagabanutse ibya nkenerwa bibandanye biboneka biciye mu twigoro twa leta n'abayifasha
Twashaka kumenyesha ko ibikorwa bijyanye no gupima umugera wa sida birabandanya ko ibikoresho kuvuga ku mavuriro bihari ariko birashyo ugasanga ivuriro rimwe cyangwa birikana akajyasamaye usaba ibindi bikoresho bya mbere biheze niho twagiye turasanga ku mavuriro batari menshi kandi mbere twashyize tubimenya kare kugira ngo bashobore kubironka ko wasanga benshi bavuga ibyo byo kuyunguruza ariko hariho uburyo bw'uko mu bure bw'uvuzi cyangwa abandi basanze bafasha baca banyarutse kugira ngo ibikoresho bibone musanzwe baro ibikoresho buri kwezi iyo biheze hakiri kare karabwiye yuko ntibarindira ku kwezi guhera mu gihe byaheze kugira ngo basabe ibindi nuko biheze kwezi kutarahera basha bihutira kubisaba byihuta kubirashika ugasanga byo umuntu yateguye haje abantu benshi basha bikenera abasumba abo umuntu yari yumviriye boza ni byagiye birashika rero ubutwara amaze gukorana n'abatwara mu bubiko bw'imiti mu burere bw'ubuvuzi ndidurutse kumva izo nkuru z'uko uyu hari ibikoresho cyo bitahari ko humuriza abene igihugu ko n'imiti gufufaza umugara wa sida irahari naho ubyo genda bugabanuka hari ibintu nyamukuru bidahara bijanye nuko amagara yabene igihugu adahungabana ni kuvuga ko uburyo bwo kugura ibikoresho byo gupima uburyo bwo kugura iyo miti uburyo bwo kugura ibikoresho byo gukurikirana bene abagenda mu mugera wa sida byo ntangorane byagize biguma bihari ikindi nuko nibyo rasabwa ko mu bihugu byose bisaba ko byongereza uburyo kugira ngo bifashe kwanya umugera wa sida ko twategura n'igitabo cerekana ingene n'inyuma y'2030 atwa twashikire ya mahangiro tutosubira inyuma
muganga Eme Ndayizeye numuyobozi w'umugambi penelese kugwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina no kwigisha ugwaruka gukorera hamwe no kudahohotera abandi ndimwe mu byigwa byaronkejwe abaremesha nk'ino 32 bagizwe n'abahungu 16 hamwe n'abigeme 13 nyene zitanzwe n'ishyirahamwe Play International mu kiringo cy'umwaka n'inusu bamwe mu baronkeje izo nyigisho bamenyesha ko zizofasha ibitari bike mu guteza imbere inkino zidakumira hamwe no kwitaho gukingira agateka k'abana Jean-Marie Vianney ngenda kumana
Hatangwa kuri no wakane kuraba baremesha nkino impapuro zemeza ko bakurikiranye izo nyigisho Adele ndi kumasabo ajejwe imigambi mu ishyirahamwe Play International amenyesha ko izo nyigisho zaronkejwe abaremesha nkino kugira nabo bazokwigisha urwaruka ibijanye no gufashanya no kubahana
Twarabigishije inyigisho zijanye no kugwanya ihohotera rifatiye ku gitsina turabigisha kwiyumva wonyene yuko uri kurakora ikintu wakwiyemera
Agatira kamo abaronkejwe izo nyigisho kubandanya ba iriza ugwaruka gukorera hamwe no kudahohotera abandi
tukanabatumira yuko babandanya bigisha ugwaruka kuko ubwo gwaruka niko Burundi bweje bakigisha kudakumirana kudahohotera abandi gukorera hamwe kuko aba bana ni batangura gukorera hamwe bakiri bato bazoshika ku kintu gikomeye niwo Burundi bweje
Samuel Sabiyumva umwe mu waronkeje izo nyigisho avuga ko zamufashije kwigisha ugwaruka ibijanye n'inkino ufatiye ku myaka baba bafise
akarusho Mwizi nyigisho bwa mbere hoko kwerasanzwe ndumuremesha nkino ku kibuga byarafashije mu kwigisha mu kwankadira abana mu nkino mu miko itandukanye
Nao Kristera ndi kumasabo nawe nyene ari mu baronkeje izo nyigisho avuga ko ibyo yize bizomufasha cyane mu guharanira agateka k'abana
nuko tugiye kugwiza cyane nkino kandi tukagiranira ikiganiro kuko igikomeye cyane ni kijya kiganiro tugiranira no guharuka umwana akiga ahereye hasi ibijanye n'agateka kiwe ibijanye n'ukuntu amabi unashobora kumushikira aho yo kwitura uko byogenda na cyane cyane ku mwana w'umwigeme akakura abizi kandi anavyiyumvamo
Izo nyigisho zatunganijwe n'ishyirahamwe Play International zikaba zaronkeje urwaruka rw'abaremesha nkino 32 bagizwe n'abahungu 16 n'abigeme 16 bose bava mu gisagara cya Bujumbura zikaba zatanzwe mu kiringo cy'umwaka n'inusu
Arakoze Jean-Marie Vianney ngenda kumana ni hano cyo turangiza n'amakuru tuko turabashikiriza ndabashimire mwese mwatiza biri muri kumwe na Clovis niyo nkuru mu ndanye mutegamatwe ibiganiro bya radio isanganyiro